ఇది న్యూస్ విద్య అమెరిక్. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi urunanikira Burundi rwagiriza umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni kuruburagiza kugira ngo ntiruje mu matora y'imirije.
Iki tubabaza rero iyo seni nyene yagomba kubahiriza amategeko ari iriko irayarenga mu guta intonde zacu z'urunanikira Burundi, bikaboneka rero ko ata kindi kirazishinga atari ugukura ubwo runanikira Burundi mwihiganwa.
Uyo ni Alois Baricako arongoye urunanikira Burundi. Mu biseni wo uhakana ivyagirizo vya kira Burundi.
Nukuri nta ngorane mufitaniye n'umubise, nta ngorane ndabisubiye ngo urunanikira Burundi mufitaniye n'umubise, nibaze ko twumvikane.
Uyo ni Pierre Claver Kazihise arongoye mu biseni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye arimwo inama y'umutekano buramatari w'intara ya Bujumbura yakoresheje ejo kuwa mbere ku murwa mukuru wa komine Kabezi, turazigaruka ko mu kanya. Yamara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Alois,
Leta y'u Rwanda yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko habonetse abandi bantu bashasha 17 bapimwe basanga baranduye umugera wa korona. Ibi bikaba bishikanye ku gitigiri cy'abantu 36 bamaze kuwandura muri icyo gihugu cyose. Nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda ejo ku munsi wa mbere, muri abo bantu 17 bashasha abantu 9 baje bava i Dubai, 3 bava muri Kenya, 2 bava muri Leta Zunze za Amerika, umwe yaturutse muri Qatar, uwundi mu Buhindi, uwundi umwe yatahuye ko yahuye n'uwundi yagaragaye ko corona mu Rwanda. Ubwo bushiranganji buvuga ko izo ngenzi zose zinjiye mu Rwanda zitangura gupimwa no gushirwa mu kibanza cya bonyene hagati y'amatariki ya 17 na 22 y'uku kwezi kwa gatatu. Abategetsi b'Ubuganda barafashe Abashinwa 6 hamwe n'Abaganda 2 bagirizwa kuba bari mu mugambi wo gukwirakwiza umugera wa corona inyuma yo guca kubiri n'ingingo yo kubagumiza mu kibanza cya bonyene. Abo bagabo 8 bafatiwe ku rubibe ku munsi w'Imana, aho abo Bashinwa bariko baragerageza kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo Bashinwa 6 hamwe n'abo Baganda 2 bazofungwa imyaka irenga 7 mu gihe bo kwagirwa n'ibyo byaha. Abo Baganda 2 bagirizwa icyaha cyo gufasha abo Bashinwa guhunga ikibanza basabwe kugumizwamo. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Uganda Joyce Mariku Kaducu yashikirije ko ibyo bizobera akarorero abandi bantu barenga 1,108 bari mu bibanza bya bonyene mu Buganda mu kurindira ko bimenyekana ko banduye canke batanduye uwo mugera. Ibyo ni mu gihe icyo gihugu ejo ku munsi wa mbere cyaronse abandi bantu 8 bagaragaye ko banduye corona, bigaca bishikana ku bitigiri by'abantu 9 muri rusange muri icyo gihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye ejo ku munsi wa mbere ko intambara ziriko zirabera mu bice bitandukanye by'isi zohagarara mu gihe amakungu ahanganye n'ikiza cy'umugera wa corona. Guterres yasabye abarwana gucecekesha inkoho zabo, guhagarika ibitero by'indege kugira haboneke umuhora wo gutanga ifashanyo n'uwa kidiplomasiya. Mu gihe ikiza cya corona cyerekanye umuvuduko munini mu ndwi ziheze, intambara hamwe n'indyane zifatiye ku moko muri Siriya, Yemen, Libya, Sudani n'iyumanuko ntizirahagarara. Hagati aho amamiliyoni y'abanyagihugu barateshejwe ingo zabo, abandi barahunga ibihugu byabo ku isi nzima. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kizoshira mu kibanza cya bonyene Abanyamerika bazokigendera muri ibi bihe umugera wa corona ubandanya kwandukira benshi ku isi. Abandi bazofatwa n'iyo ngingo n'Abayapani nyene, kandi kazotangura gushirwa mu ngiro ku munsi wa kane gushika mu mpera z'ukwezi kwa kane. Iyi ngingo ikurikiye iyafashwe n'ico gihugu yo kubuza Abayapani kugira ingendo zidakenewe muri Leta Zunze za Amerika. Ubuyapani bugaragara kuba bwarabashije kugabanya ikwirakwira ry'uwo mugera ku butaka bwabo, aho ejo ku munsi wa mbere abasuzumwe ko banduye barenga 1,100. Ubwato bubiri bw'igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika burimwe ibitaro ejo ku munsi wa mbere niho bwava ku kivuko cy'i San Diego bwerekeza i Los Angeles aho hose ni muri Leta ya California bugiye gufasha ibitaro byarengewe n'abanduye umugera wa corona. Ubwo bwato bubiri hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimwe ibitaro buzokora ibikorwa bibayabaye atari kuvura uwo mugera wa corona kuko bitakorewe kuvura indwara zandukira. Mushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper yashikirije jo ku munsi wa mbere ko burungitswe gufasha ibisagara byarengewe n'abanduye corona mu kuba burakiriye abantu barwaye izindi ndwara zisanzwe. Ivyo ngo bizofasha abaganga gushira umwanya ukwiye wo kuvura abarwaye corona. Abategetsi b'ibihugu bya Venezuela na Iran bariko barasaba leta ya Donald Trump gutezurirwa ibihano bafatiwe bavuga ko biriko birafasha mu igwiragwira ry'ibitigiri by'abahitanwa n'ikiza cya corona mu bihugu byabo. Amakompanyi y'Abanyamerika yarabujijwe gukorana urudandazwa na Iran hamwe na Venezuela haraheze imyaka ibiri inyuma y'aho Trump yidohoreye mu masezerano ya nucléaire n'igihugu cya Iran. Umutegetsi ajejwe politiki y'imigenderanire n'amakungu mu muryango umwe bwa Buraya ejo ku munsi wa mbere yasabye Amerika kwiyubara ibyo bihano ntibibangamire imfashanyo ku banyagihugu.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda abacuruza ibiribwa mu gisagara cha Kamembe mu ntara y'Uburengero babuze abakiriya kubera ko abanyagihugu batemerewe gusohoka kubera umugera wa corona. Naho abaguzi bake bashoboye gushika aho basumira nabo bavuga ko ibiciro byaduze cyane. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutishima yagiye kuraba uko byifashe maze adutegurira iyi nkuru.
Uburemere z'ingamba zo gukumira icyorezo cya coronavirus zahawaha mu mujyi wa Kamembe buragaragarira amaso. Kuva mu duhanda two mu makaritsiye winjira mu mihanda igana mu mujyi rwagati urahasanga abashinzwe umutekano bahashyizwe mu rwego rwo gukumira abaturage bashaka kuva aho batuye bajya mu mujyi. Aha bamwe mu baturage baraharira nabo bashinzwe umutekano bahawe inshingano yo gutangira abakora izo ngendo zifatwa nk'izitari za ngombwa. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika baragaragaza impungenge zo kuba batarimo kwemererwa gutambuka ngo bajye guhaha ibigomba kubatunga.
Kibazo dufite bari kutwangira kujya guhaha kandi twebwe nta handi turi gukura ibiryo by'abana. Nibareke twebwe duhahe hajya hagenda bake bakeya maze tubone ibiryo by'abana. Babwiye bari kuvuga ngo tube dutegereje kandi barareba kuva mu gitondo abana nimba nta kintu barafata se turabigenza ute. Maze hafi isaha irenga ntegereje ahangaha tugenda badusubiza inyuma.
Iki kibazo cyo kuzitira bakabaye bajya guhaha ibiribwa kiragira ingaruka ku bacuruzi babyo bo bemerewe gutambuka ariko bagera aho babicururiza ntibabona abaguzi.
Reba nyine nawe ukuntu corona yatugize urareba yuko nta hari abakiri uri kubona mu iri soko. Ubu ngubu twayobewe, ubu ngubu rero ahasigaye tugiye gufunga tujimira natwe tugiye kwifungira mu nzu basi dupfane n'abana.
Nta mukiriya uri kwinjiramo dore ibyo twaguzaho birambitse ngibiriye. Abakiriya bose bari bakubakomerera hariya muri Mateusi na no kurya mbere nta muntu uri kugera mu isoko.
Reba nkubureba mu nzu donito n'ibitunguru nta n'umuntu uri kumbaza.
Abari kuduhahira bose mwabafungiranye ntabwo muri gutuma abantu.
Dufite imbogamizi rero ko ibirayi biri kuza biva ku gisenyero ko twebwe tukabura abo tubikumva ko abari kuza guhaha. Umuntu yahagarara hariya ku muryango hakajya hinjira bake amara guhaha bagasohoka hakaza abandi.
Nubwo bigaragara ko abaguzi babaye bake kubera ko hari abatangiriwe mu mayira, kubashoboye kuhagera nabo barataka izamurwa ry'ibiciro rikabije kuri bimwe mu biribwa byankenerwa.
Umuceri waguraga 19,500 none bawusize kuri 23. Ibiciro babipandishije cyane Kamembe, igiciro ni cyinshi cyane ku buryo igaro bagurishaga 25,500 bashyize kuri 27. Bari kutujyana ngo tujye mu nzu none twabuze n'icyo twajyana mu nzu ngo tugende tujye kurya.
Kawunga ku wa gatanu twayiguze 11,500 none uyu munsi iri kugura 13 niyuzuye. yuzuye ari gihe ibi bibaye umuntu ari yifite 111 wenda kaguzaho 500 gakira kugira ngo amari mise kurya kawunga none ntiri kuvamo none turabigenza gute
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ariko zo ibyo kuba hari abaturage babuzwa kujya guhahazira bihakana Bwana Kayumba Ephraim uyobora ku karere aremeza ko izi ngamba zirimo gushyirwa mu bikorwa binyuze mu kuganira nabo bireba humva impamvu ya burumwe
ahantu hatandukanye turi kusaba abaturage kuguma mu ngo ariko abakozi babikora n'ukuvuga abayobozi b'inzego z'imirenge n'utugari ndetse n'inzego z'umutekano dufatanya iyo umuntu bigaragara ko asohotse mu rugo agiye guhaha akabivuga akabisobanura arakomeza akagenda ntabwo biri gukorwa hashyizweho ikiboko ku buryo abantu bategeranye ngo baganire birumvikana ntabwo dushyiramo ya distance cyangwa se ya ntera igenwe yo kugira ngo umwe adashobora kuba yakwanduza undi ariko icyo turi gukora n'ugana n'abaturage
kubirebana n'izamurwa ry'ibiciro mu buryo budasanzweho uyu muyobozi avuga ko harimo gukorwa amagenzura hakarebwa abacuruzi barenga ku mabwiriza agena ibiciro aheruka gushyirwa ahagaragara na Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda abayarengaho bakabihanirwa amabwiriza mashya agenga kuguhagarika urujya n'uruza mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus ateganya ko kubajya guhaha ibiribwa cyangwa se abajya gushaka serivisi z'ubuvuzi kugenda byemewe ingorane zikaba nyinshi ku bari batunzwe no gukorera ibibafasha kurenza umunsi ubu batarekuriwe kugira aho bajya nubwo inzego z'ubutegetsi zo zisezeranya ko nta uzicwa n'inzara
iyo abantu bari mu bihe bidasanzwe banakora mu buryo budasanzwe bagafata ibyemezo bidasanzwe nkaba ntekereza ko nta kibazo mbona ko kizatunanira ku buryo umuturage ashobora kugira aho yicwa n'inzara
Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
mu Burundi ejo kuwa mbere buramatari w'intara ya Bujumbura yakoresheje inama y'umutekano ku mwa mukuru wa komine Kabezi muvyo yashimikiye ko harimo kibazo cyo kutihanganirana kwabaye ndanse hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNL na CNDD-FDD Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda aradushikize inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi
inyuma y'urupfu rw'umunywanyi w'umugambwe CNL arashwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'indwi iheze muri komine Kabezi urupfu rwiwe rubandanya gutera icyuka kibi abanywanyi b'umugambwe CNL ku mutumba wa Migira ahabereye ubwo bwicanyi babandanya kwagiriza imbonerakure za CNDD-FDD ko arizo zagandaguye uwabo ku mvo za politiki bano mu muryango wa Metusera naho ishakiye aherutse kugandagurwa basaba ko ababahekuye bufatwa bagahanwa
imigambwe yamyeho kandi abantu bakabaho ubutungane ni bukore burondera abo bantu bahanwe n'amategeko
musaba ubutegetsi yuko batirirwa kugira itohoza rishime amasoko gasombuso karwe gababye kandi ko bakagira ko bakaducira urubanza
naraguye mu gahundwe na numwana yakuyitonda numwana ari karasaba ko yoyigira ubupatiri ntawo yakoma inkango ntawo yagira nta yagenda yihoreye
mu mugambwe senere haba muri komine Kabezi cyanke mu yandi makomine y'intara ya Bujumbura babandanya kwiyamiriza gatotezo gakoregwa abanywanyi umugambwe Rafael Dusabimana aserukira senere ku rwego rwa komine Kabezi afite icyo asaba urwego nshingwantwaro
turasaba abajejwe intwaro cyane cyane karibo bafata mu minwe tukahomorizwa twese tugomba ko kuza ku kivi cya politike twese dutekanye atakwinubana cyane atagusunikana uhari w'iterabwoba
naho biri uko bamwe mu baserukira urwaruka rw'imbonerakure muri komine Kabezi bari bitavye inama y'umutekano yo kuno wa mbere barahakana ko ataruhara na rumwe bafise migandagurwa ry'umubanyi wabo Metusera uyu numwe mu mbonerakure zo mu Kabezi ahakana ko atabigwanisho bikira umuriro bitwaza akiyamiriza abakwiragiza iyo nkuru ku mbuga ngurukana bumenyi
rero icadutangaje umuntu yagiye kugandagurwa samoya hafi n'inusu mugabo nk'abari ku matelefone ku marezo sosio mu masambiri z'ijoro twaciye tubona Pacifique ninahajwe abyandika ko ku mutumba Migera hariho urongoye umugambwe Seneri aje kugandagurwa rero jewe nkuko ndiko mbona ibiriko birandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni byinshi cyane cyane ko ururufu bagwekeka ku muhari w'imbonerakure kugwaruka ruri mu mugambwe uri ko gutegeza aha rero twagomba tubamenyeshe ko twatanga
umuhanuzi mukuru wa Burumatari w'intara ya Bujumbura yishikiye mu Kabezi kuri uno wa mbere agasaba abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura bo mu migambwe itandukanye kwirinda indyane za politiki Dieudonne Bizimana agasaba abanyakabezi batunze ibigwanisho batabifitiye uburenganzira kubisubiza
navuze abatware muhimiriza bene gihugu utunze kigwanisho yogisubiza hakiri kare ko nuwobazi ubugifise ko yobyongorera abajejwe umutekano ati bya byose ndikeka ko naka yobafise kigwanisho hanyuma ubugifise mubahimirize yuko bogisubiza ko hari kiringo cy'ikigongo cyatanzwe kugeza umengo itariki indwi z'ukwa kane inyuma yaho bakagufatana ikigwanisho ntabyo kuvuga ngo ni musamahane mumbabarire nibihano bitekanijwe n'amategeko bikurikizwa muri iki kiringo rero cy'agasununzo n'icishobora kubura gitanga kandi ukagisubiza atawugukurikiranye ukoresha amanama rero menshi mahamagarira bene igihugu gusubiza ibyo bigwanisho iyi nkoho muvuze muti yoba ariyo igumizunguruka murabere cyokoko
ibintu biri uko mu ntara ya Bujumbura mu gihe hari amakuru avuga ko hagiye kuba uruhigi rukomeye ku banywanyi umugambwe SNL na cyane cyane kubari ku ntonde z'abazitoza amatora atandukanye abamenyesha makuru bishikiye muri komine Kabezi kuri no wa mbere bashatse kumenya ico ku rwego rw'intara babivuga ko ari ku muhanuzi mukuru wa matari w'intara ya Bujumbura nta kiganiro yashimye gutanga.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi kandi urunani kira Burundi gwagiriza umugwi Seniko ushaka kurukura mu higanwa ry'amatora. Seniyo ivuga ko atakintu na kimwe ipfa na kira Burundi. Eloje wirika neza raduha inkuru y'Idonido.
Umukuru w'urunani kira Burundi yafata kuri unanarongoye muri kino kiringo cyo kwitegurira amatora ruriko ruhohoterwa n'umugwi Seni utegura amatora. Niko aloyize baricako arurongoye yabisiguye mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere yakarisomera amenyesha makuru. Ugana baricako yadondaguye ingingo z'ubwizwa nshingiro ryo Burundi zigenga imigambwe n'ibwirizwa ritunganya amatora zivuga ko umugwi Seni utegerezwa gutegura amatora atamusunikanuro yemwo kandi wigenga wubahiriza bose kandi yataka mwana wa mamushizemo. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru yemeje nyabuna ko intumbero ya Seni ari gukuruna natwara mu higanwa.
Iki tubabaza rero nuko dusanga iyo Seni nyene yagomba kubahiza amategeko ari iriko irayarenga mu guta intonde zacu z'urunanikira Burundi ikazanka guhera kuwo twatwazize imbere kugira ngo yitoze ku rwego rw'umukuru w'igihugu igacisubira ikazanka mu ntonde z'abashinga amateka ikongera ikazanka kandi mu ntonde zabo tubereye bahanuza jambo mu makomine bikaboneka rero ko atakindi kirazishinga atari gukura ubwo runani kira Burundi nyihiganwa
ariko mu gwisano ruhakana ivyo wagirizwa n'urwo runani rutavuga rumwe n'ubutegetsi Claver Kazihise umukuru wabo yabigarutse ko ku munsi wa gatanu w'indwi heze mu nama yagiranye n'abanyepolitike n'abakuru b'imigambwe
yubonye ingingo ifashwe muri Seni itagushimishije uca witura sentare ije ryo kubahiza izwashingi mukuri ntangorane mufitaniye n'umuhiseni ntangorane ndabisubiyemo runanikira Burundi dufitaniye n'umuhiseni nibaze ko twumvikanye ntangorane dufitaniye kuri mugabo ivyashitse ari dosiye banse amadosiye batayemenga hamuka mu unguruza kandi biri mu mategeko ne handi n'ukuri kuva uko dufatiranye dufitaniye ingorane sivyo ntidushakubwira ingorane n'umugambwe n'urunani niki yakyokunda ndashaka kumva ko ingingo itabinezereye nibyo mugabo twibaza yuko ingingo ari ingingo ivuye mu isuzuma amategeko ategekanye ibintu gutyo nico gituma nikuri twobikurikira tukabikora uko bitegerezwa mugabo ntitwibaze ko turafite ingorane n'umugwi ko nivyo kumvikana na gato
mugabo baricako ntashira amakenga kazi hise yanagiriza gufata ingingo atabanje kugisha inama abandi bakomiseri ba Seni
ndewe ndabasaba ahubwo mugende mumbarize Seni ishiduhora muyimbarize ako kageso kabi yirikira gakura kandi muyihanure yisubireko mudufashe yisubireko kuko ibintu bikirakora ntaho byakabaye kandi rero n'ikindi gitangaje izi ngingo zose za Seni zifatwa n'umukuru wa Seni wenyine na Kamara Maza tarigera tubona mukumba tutitoje mu makomine mu gihugu n'umugwi Seni niwe uzobutumye urunanikira Burundi rutitoza mu makomine no mu bashinga amateka muga mu bashinga amateka turizeye ko Senali bayizo bizashingira kwe turayizeye kuko twasanze ivuga amategeko ni yasoma izovuga amategeko
Senali yubahize bwizwa nshingiro yokanayizeye umukuru unanikira Burundi ku munsi wa kane w'indwi heze yakomoreje uburenganzira bwo kwemererwa kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 20 ukwezi kwa gatanu kuza Domitien Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi rwashize imbere nk'umukandida mu gihe Seni yari yamuhebuje kwa ujuji vyango mbga ingi ingo za sentari wahizi bugizwa nshingiro ni nasubiri kwa mwamu Burundi eloje ulikaneza Ijwi Amerika
Ijwi Amerika i Washington DC mundu mbero yugu kumiru mugira wa korona leta urugwandi sawa banyagi hugu kwirinda ikivunge vidaba ni videre keje kugarukira kumurgi yango wafushije ariko biracago y'abanyarwanda benshi. Asunta Kaboyi adufite ibindi kuri inkuru.
Amerika yagiye kuri rimwe mu irimbi rishyingurwamo hano mu mujyi wa Kigali ahari umuryango waje gushyingura uwabo witabye Imana. Nubwo ingamba za guverinoma y'u Rwanda zashyizweho mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, iyibanze ishingiye mu kubuza abantu kwegerana, biracyagoranye kubuza abanyarwanda kujya gushyingura uwabo witabye Imana. Muri iryo rimbi ryo mu mujyi wa Kigali tutifuje kuvuga izina ryaryo, umukozi waryo yatangarije Ijwi rya Amerika ko bagerageza kumenyesha abaza gushyingura ko bakwiye kugabanya umubare w'abaza kwitaba, ariko uko bikigoranye
ntabwo bashyizeho limite y'umubare runaka ngo natwe tuyigendereho tuve ngo dushingiye kuri iki. Ni muri urwo rwego natwe tugerageze, iyo umuntu aje kubukina turavuga kubw'ikibazo gereke coronavirus, mugerageze kuza muri bake bashoboka b'umuryango ya hafi, ariko ntabwo twe twavuga ngo dushyireho limite ngo ntimukarenze abana. Twateganije ya alcohol ituma abantu bakaranwa, tuba dufite umukozi hariya, byaragabanutse ntabwo baracyari nka bake nyine, ntabwo navuga ngo ya ntera bari kobrije ngo bicare batandukanye, ntabwo byadukundira, ariko mu by'ukuri ni abantu baragabanutse. Baragabanutse ariko si cyane, ntabwo bari babyumva. Urumva akenshi babumva bitotomba bazavuga ngo hari kuza abantu benshi, ukumva nyine bafite agenda ko kudaherekeza uwabo.
Bamwe mu baturage twaganiriye bemeza ko gutabara ari umuco ukomeye, basa nka kwitandukanya nawo bikigoranye.
Nk'ibi byo biragoye kubyubahiriza. Umuco ni ngombwa, umuco wacu w'Abanyarwanda, abantu iyo umuntu yapfushaga aratabarwa. Byananiranye bitewe n'uko abantu ari benshi kandi nayo nari ngombwa gushyingura. Urupfu ni ibintu biba bidasanzwe, kubyubahiriza mu gihe nk'iki nabyo biraguye. Wakibaza uti se mu muco w'Abanyarwanda ntamutabaye nanjye byamubayeho, nanjye ejo bizambaho. Ni ngombwa kandi ni ukugurizanya, kuko ari umuco wacu w'Abanyarwanda wo gutabarana, wo gufashanya mu gihe nk'iki.
Leta isaba abaturage kurinda ubuzima bwabo bubahiriza amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima. Shehe Bahame Hassan, umuyobozi mukuru ushinzwe amajyambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, asaba abaturage kuba bashaka ubundi buryo bakwifatanya n'uwabuzuwe bitabaye ngombwa kujya kumureba.
Nkoresheje iri jwi ryanyu, nagira ngo abaturage bari buze kutwumva. Rwose umuco nyarwanda ntawe ugiye, uzakomeza kuba ari umuco nyarwanda, ariko nibura tugerageze twubahirize, tureke ibyo bintu bituza umudendezo cyangwa se umutekano cyangwa se byatuma tugira indwara. Urugero nko kuramukanya, guhana imisaya, guhana ibiganza, nawo kujya ku marimbi. Abantu bashobora kujyayo bake kandi bakanabikora bikanatungana. Hanyuma wenda telefoni muri iki gihe abantu bose barazifite, ushobora no kumwandikira kuri telefoni umuhapori akanabyumva. Igihe kiyazagera iki cyorezo cyagiye akazaba umwanya wo gusura, umuntu akajya kuyagira mugenzi we. Ariko nitutabyubahiriza turacyikururira biriya bibazo.
Muri ibi bisi yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona, hari byinshi usanga abaturage bavuga kuri iyi ndwara, bimwe by'ukuri, ibindi bishobora kubayobya. Leta igasaba buri muturarwanda wese kumva gusa amakuru atangwa na Minisiteri y'Ubuzima, ibindi bakabyima amatwi.
Uyu munsi icyo dusaba abaturage ni ukubahiriza amabwiriza tuba twahawe, amabwiriza atangwa na Minisiteri y'Ubuzima, kuko niyo ifite icyo gikorwa mu nshingano. Ikindi cya kabiri, tugasaba abaturage ko baba kure y'ibihuha, kuko iyo turebye muri za social media, tukareba kuri za WhatsApp nyinshi zigenda zitandukana, buri muntu agenda bivuga ukwe, agatanga imiti mu buryo bwe.
Uko iminsi igenda ishira, ni nako n'ingamba zo guhangana n'iki cyorezo zigenda zikazwa mu Rwanda. Ku mugoroba w'itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatatu, Leta y'u Rwanda yasohoye irindi tangazo rikubiyemo ingamba nshya zo gukumira no kurwanya ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ni ingamba Leta isaba buri muturarwanda wese kubahiriza kandi akazigirize. Muri zimwe zafashwe harimo ko imipaka yose yinjira n'isohoka mu gihugu yafunzwe mu gihe cy'ibyumweru bibiri bishobora kongerwa bitewe n'uburyo iki cyorezo kizaba cyifashe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta yavuze ko imipaka ifunzwe ari yo ku butaka ndetse no mu mazi, kuko ibibuga by'indege byo byamaze gufungwa. Ingendo zihuza abaturage n'imijyi imbere mu gihugu nazo zarahagaritswe, keretse zifite impamvu ifatika nko kwivuza cyangwa izindi mpamvu zihutirwa. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko mu Rwanda abamaze gufatwa n'iyi ndwara bagera kuri 19 abasaga 600 bivuga ko baba barahuye n'abamaze kwandura bakaba bakiri mu kato ndetse basuzumwa n'abaganga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru twa tubafitiye muri aka kanya ha niho bigarukiye. Kuri mikro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo tubashimiye mwese mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Radio, ich bin America.